Mukomeje kumva radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Hano muri studio ya gatanu muri kumwe nanjye Eugenia Mukankusi, ndabaramukije mwese kandi mbaha ikaze kuri radio yanyu. Bibutse ko mutwumvira kuri FM 88 bice bitatu no kuri FM 104 bice bitatu mu Rwanda. Turi ku mirongo migufi short waves mu Burundi kuri metero 19 na metero 22 kugeza mu kanya saa 2. Mwadusanga no ku rubuga rwa internet kuri www.radioyacuvewa.com. Kuri uyu wa kabiri, I Bujumbura mu murwa mukuru w'ubutunzi hateraniye uruganda rwo gutsimbataza intwaro rusange. Uwo murwi ushinzwe gutegura amatora seni wateguriye abarongoye imigambwe n'amashyirahamwe yigenga hamwe n'insengero.
Deni n'abakozi banyu mwiganya migambo hari byiyumviye icyo muzokuramo icyo muzoshiramo mukacumvikana pe n'amashyiga mateka n'inkengozamateka ikagita ku rutoki ni kuri twebwe tuzokora tuzokubahiriza amategeko muzoba mwadushikiye.
Uwo ni Serge Ndayiragije, ni komiseri mu murwi seni ushinzwe amatora mu Burundi, yari muri urwo ruganda. Inkuru irambuye turaza kuyibagezaho mu mwanya, hamwe n'izindi nkuru twabateguriye zirimo iyerekeye abarundi bajya mu bihugu bya Kenya na Sudani y'Epfo, baciye ku mupaka wa Mutukura uri hagati ya Uganda na Tanzania, bamaze igihe basubizwa inyuma n'igipolisi. Tubafitiye n'ikiganiro kira ku byerekeye indwara ya SIDA. Turabanyuriramo na bimwe mu byavugiwe mu kiganiro muri Isanga mu mwanya washize ku bushyamirane iminembwe muri Kivu y'Epfo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, hagati y'abarwanyi ba Mayimayi n'abashumba b'inka b'abanyamurenge. Turabararitse rero, mube hafi ya radio yanyu, izo nkuru ntizibacike. Amakuru yo mu karere tuyahereye mu Burundi. Umukuru w'umurwi ushinzwe amatora mu Burundi arahamagarira abarongoye imigambwe gukoresha imvugo zibereye mu bihe by'amatora biri imbere. Yabishyikirije kuri uno wa kabiri mu ruganda rwo gutsimbataza intwaro rusange. Uwo murwi wateguriye abarongoye imigambwe n'amashyirahamwe yigenga hamwe n'insengero. Ibindi kuri iyi nkuru murabigezweho na mugenzi wacu Evariste Nzikobanyanka, umumenyeshamakuru w'Ijwi rya Amerika uri Bujumbura mu Burundi.
Umukuru w'umugwiseni ari mu batanze ivyigwa muri iyo nama ya mbere itunganijwe n'abagize umurwi kuva bashinzwe amabanga. Pedro Caraveri Kazise yabwiye abamenyeshamakuru intumbero y'ugo ruganda.
Izi nyigisho intumbero yazo nuko zihumura abenegihugu, zibaha ubumenyi bukwiye, zibibutsa ivyerekeye intwaro rusange koko, kugira bazovyifatemo neza babizi ko gutora ni kimwe mu gushimangira intwaro rusange. Igihe abantu batazi intwaro rusange icarico byo bagora gutora, nicyo gituma tubanza kubibutsa. Twavuze yuko mu ntwaro rusange abantu bamenya ko bangana, abantu bamenya ko bafise iteka rimwe, abantu bamenya ko bafise uburenganzira bumwe, bisigura yuko uburenganzira bw'umwe bugarukira aho bw'undi butangurira, kandi bose mu vy'igihugu bibaraba bwagenda baraje inama.
Ivyo vyigwa kubije no gutsimbataza intwaro rusange bijeje gutangwa, abitavye uruganda bagize ico baterereye bongera barabaza. Abdul Kasim Arongo y'umugambwe IPD zigamibanga yabajije igituma hari abajejwe intwaro batorohereza imwe mu migambwe yifuza gukorera mu karere bajejwe.
Muri kino gihe tuba twimirije amatora, birashye ugasanga barongoye imigambwe ku rwego rw'igihugu, mu ntara, ku makomine. Ariko itegeko tutariko turumva kumwe, itegeko rijanye n'ingene amanama atunganywa kimwe n'ibijanye n'imyiyerekano. Ugasanga twebwe abanyamigambwe tuvyumva uko, na cyane tuzi yuko tumenyesha ibikorwa tugira turangura, ariko abajeje intwaro nabo bakumva yuko tubasaba uruhushya. Ugaca usanga turiko turakwegana kandi atariko byategerezwa kugenda. Huko gwiki kugira ngo iryo tegeko tuyumve kumwe, kugira ngo ntihabe ugukwegana maze ya ntwaro rusange turiko turifuza gutsimbataza mu gihugu cyacu tsimbatare by'ukuri.
Urongoye umurwi ujejwe amatora ku rwego rw'igihugu asanga atari umurwi arongoye ukiranura ayo matati.
Ngira ngo muri seni si twe tuza kubimenyesha cyane uko byogenda uca byogenda uku mugabe gikuru ngaruka hahandi ni cyaki yago kugira ngo abantu bashike kunge n'ibintu bitegezwa kumera. Itegeko ririho nibaza ko bitohwanga, yuko abantu bicaranye nivyo kwanga yuko bavyumva kumwe hanyuma bakabikurikiza
bamwe mu baserukiye imigambwe yemewe n'amategeko mu Burundi muri ugo Rwanda bashikirije n'amakenga kubijanye n'itegeko rigenga amatora bavuga ko ryateguwe batagishijwe inama bakabaza nimba mu Gwiseni uzisunga itegeko ritemewe na bose Nestor Girikushaka wo mu mugambwe Senele urongowe n'umushinga amateka gato rwasa ari mu babajije ico kibazo
arimo abanje kutubwira muti intwari bereye igengwa n'ikiyago cyama nubwo muri cyo kiyago cyamaho muri iyo tegurwa yibwirizwa rizogenga amatora bw'icyo kiyago cyamaho carabaye neza ubwo imigambwe yose yaragize ikivuga ko ubwo abarundi n'abarundi kazi bose baragize icyo bashikiriza kuri iyo ntego kugira ngo izoshike koko ari integuro bose biyumvamwo kandi zobatunganiriza kugira amatora agende neza
mu mugiseri bavuga ko ico kibazo atanyisha itomoye bugitangira komiseri Serge Ndayiregije umuro mugwi ujejwe amatora yanatanze n'icirwa yishura ico kibazo muri ano majambo
Serge n'abakozi banyu bwaganya migambwe mu gihe hoba atuvikanye ibirimwo twebwe ivyo ntara dushikira n'ubwo ariyo ko twabwo tikiyago vugana vugana ikiyago n'ikindi muraba muje hamwe migambwe muhani vyumvira ico muzokuramo ico muzoshiramo mukacumvikana ko inama nshinga mateka n'inkengo z'amateka ikagikwita ku rutoke n'ukuri twebwe ico tuzokora tuzokubahiriza amategeko muzoba mwadushikije mu gihe naho mutavyumvikanye ko seni n'ukuri ntashoboye kuca ku rubanza kuko siyo itegura ayo mateko seni ifise ibyitegura biyereke
Petero Caravel kazi yise arongoye mu Gwiseni arahumuriza abibaza ko umugwa arongoye atacuri kurakora kandi igihe cy'amatora cegereje asigura ko ikiringo cy'amezi 18 gisigaye gikwiye kugira bitegure akavuga ko barindiriye kwitegeko rigenga amatora ritegwa ku mukono n'umukuru w'igihugu kugira nabo bashira habona ikirangaminsi cy'ibikorwa byerekeye amatora ya 2020 Ibujumbura ku mugwa mukuru w'ubutunzi Evariste Nzikobanyanka ijwi rya Amerika
Evariste urakoze kuri iyi nkuru dukomeze tubagezaho amakuru yerekeye abarundi nanone abarundi bajya mu bihugu bya Kenya na Sudan y'Epfo baciye ku mupaka wa Mutukura uri hagati ya Uganda na Tanzania bamaze igihe basubizwa inyuma n'igipolisi gishinzwe abinjira n'abasohoka muri Uganda baganiriye n'ijwi rya Amerika bemeza ko bagira igihombo kinini bagasaba leta guhagurukira icyo kibazo bavuganye rero na mugenzi wacu Eroje Urika neza uri Nairobi muri Kenya
Imodoka yari mu 48 harenganye abantu bane. Icyatangaje ni uko n'ababa bafite imitayi bagiye kurangura mu Buganda batashobora kurengana.
Boraba bakaja hamwe hagati y'ico gihugu cy'u Buganda n'iki gihugu cyacu cy'u Burundi. Kwa bantu turahahombera gose mu biteye ubwoba.
Iyi misoro ibiri turuka mu makomine ya Bugenda na Mutaho mu ntara ya Gitega hagati na hagati mu gihugu cy'u Burundi. Iyi mu Burundi batari bake kuva mu kwezi kwa mbere uyu mwaka basubijwe inyuma bageze ku mpaka wa Mutukura bariko barengana baje mu bihugu bya Kenya na Sudan y'Epfo. Biganije ujya ariko ivyababaye ko
jewe nahakurukiye Bujumbura kwa Sione ku itariki 19 zo kwa mbere turaza duca hariya muri Tanzania tugeze ku mupaka wa Tanzania no Buganda aho bita ku Mutukura abaganda barase kutugongera baranka kuturengana baca badusubiza inyuma ntituzi ngo twahobwe iki nta kosa twari dufise eka na vyangombwa vyinzira twese twari tubifise Munga twikintu batubwiye ngo nitugende tubwire prezida wacu nkuru nziza ngo yishikane ngo babivugane twe nk'ivyo bintu muri make ntituzi ico bo babapfa
imodoka yari mu 48 harenganye abantu bane ishari kibabaje cyane nuko umuntu ari gushobora kwibaza ati none nibiki kumbure bo babanka gwagwaruka bavanga rugenda kubago ba kwiga intuze nyibyigisirikare cyanki bike icatangaje nuko nababa bafite imitayi bagiye kurangura mu Buganda batashobora kurengana ico gihe hariho twari kumwe yagiye muri immigration y'Uganda arabaza cabitumye bamubwiye ati ntacho bashimye kuvugana nawe ati nasubira inyuma mabwire nkuru nziza avuge icyabitumye nubagira alternative yo kubaza ikibazo yarisika kuba yo gikimoko
abahungu bahejeje amashuri yisumbuye bagahitamo gusohokira muri Kenya nyuma yo kubura akazi wabo bavuga ko bamaramajwe no gusubizwa nyuma ata mpamvu bahawe
twarababaye cyane twabuze ngo twifata uko iyo uvuye muhiru va muhiru ziga waseze imijyango wagize iki twaramaramana no gusubira mu mijyango hari usanga agatike yagahawe n'umuvyeyi wiwe urabona ubu mu rundi turamara amashuri tugashomera akavuga ati mwana anje akiragenda uhigira handi ni kuvuga ari yagurije nkagaka urumva kabagahombye akubonye ugarutse nawe narira nkuko urize urumva ni ibintu bibabaje cyane twaramaramaye nacyo cyane gose cyaburuko tugira
asico gihe wamenga kabisa mu gihugu twaciwe gose twaciwe uriyumvira n'ukuntu zosubira inyuma ukiyumvira ukuntu zoshika muhira ubivuga biyumvira n'ukuntu udutungwa twaba waragurishije iki wamenga tubicibwa gose mu gihugu mwana kamenga mbere nta nabantu tukirimwo
twese imaramare bemeza kandi ko n'utwabo twahahombeye imbere yuko basubira kugerageza bakinjirira ku mpaka wa Gatuna babanje guca ku butaka bw'u Rwanda
narahomze kabisa bimwe biteye ubwoba kuri umvire navuye ku Gatumba nagurishije ibintu ngenda bujumbura kurondera byangombwa iyo nitike yose nturira ndagenda gutabuza nitike kwa Sioni nyene tuhagirige turafata imodokari aho twari ni bujumbura twara hantu twaza turarya amafaranga ku mutukura badusubije inyuma hose batura dusubije inyuma umva twarya amafaranga twaraba twararondeye ibana twarahombe bimwe bya hatari
ubuserukire Burundi muri Kenya ambassador Remy barampama sigura ku kibazo c'abarundi bankirwa kwinjirira ku mpaka wa mutukura kizwi yemeza mugabo ko kigiye kurangira vuba
vyukuri si kibazo camaho icyo naho bavuga ko ari kibazo nti kizwi na leta y'Ubugande nabiyadukiza bagagira iyo nyifato kumvo zibiri canke zitatu harimo yuko bo bahenda hende bakagira ico baronse ubwa kabiri harimo ivyo bavuga ngo nagashavu gafatiye mu gihe abaganda babaskute bagira baje Burundi ivyavuzwe mwaravyumvise ko twebwe twiyumvire ko byoba ngoma ko bubahiriza amategeko y'ibihugu mu bijyanye no kugenda umuntu yitwaje kigwanisho rero Burundi bakaba bwarafashe igihe nyifata ubwishimikije amategeko hari mu baganda bari baherekeje abo bantu batavyakiriye neza batwawe nagashavu ni nabo rimwe na rimwe usanga bihishije hirya no hino bagatanga amategeko muri abacanke bariya bakaca batera ibibazo abarundi bari mu ngendo ariko si igihugu cy'Uganda kitagiye kibitegekanya nta kibazo kiri hagati y'igihugu cy'Uganda n'u Burundi baratwigeje neza yuko vuba bwango tutazosubira kumva ibyo bibazo
abarundi batanguye kubuzwa ku bwinshi kwinjirira ku mpaka wa mutukura kuva mu kwezi kwa mbere uyu mwaka ni nyuma yaho hagati mu kwezi kwa 12 umwaka uheze Burundi bwankiye kurengana umpaka wa Kobero mu buraruko bushiri ubuseruko bw'ico gihugu ku rubibe rwacu na Tanzania urwaruka rw'abaganda n'abaganda kazi bo mu hari w'abaskut rwari rugiye mu ihwaniro ry'akarere mu ntara ya Gitega ico gihe abajejwa binjira n'abasohoka mu gihugu basiguye ko bamwe mu bari baherekejwe rwaruka bari bitwaje ibirwanisho muri iyi myaka itatu iheze abarundi batari bake basuhukira muri Kenya na Sudan y'Epfo muri Kenya uretse abakora mu gisata cy'amagara y'abantu cyane cyane abaganga hari n'abakora utuzi duto duto nko kubaka kumwa gufasha bubaka abazamu bakora mu mazu hamwe n'ubudandazwa rwo mu ibarabara eroje buri kaneza Nairobi ijwi rya Amerika
kira
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 kira ni kiganiro cy'ugwaruka ku byerekeye kiza sida
mugitegurirwa mukongera mukagishikirizwa nijwi rya Amerika
nkuko mubyumvise rero ni ikiganiro kira dusubire gato mu Burundi umugambi nawe nuze ufasha abakenyezi kwiteza imbere binyuze mu gikorwa cyo kuzigama no kugurizanya abahuriye rero muri uwo mugambi mu mashyirahamwe basanzwe bagendana aho mugera wa sida bashima cyane ibyo bikorwa kuko nabo babona ko bishoboye kubafasha gutunga imiryango yabo ibindi kuri inkuru murabigezweho n'umunyamakuru w'ijwi rya Amerika Francine ndiho kubgayo
bgacha bishoboka nyene wigurira isabune yikumesura gahuzu canke ukagura gahuzu kagurira ndagahuza abantu
uri muri nawe nuze nshobora gutegwa n'ikibazo ngo buraho wikora
bashima ingene kuja hamwe mu mugabo kuziganya no kugurana na wiswe nawe nuze byabagiriye akamaro aba bakenyezi basanzwe bagendana umugera wa sida basanze batoguma bareza amaboko kandi bafise imiryango bagaburira batangura batubwira ukuntu biyungunganya
ubwa mbere tugitangura twatanga $500 hanyuma jana gintega bitzote mwa kugira kabiri tuca tubona twaduze cha dutanga igihumbi jewe umwaka kugira indwi byaranyunguye kubera kukuntu ibintu byagenda bigabanuka umwana ari kwibere hageze kwacuka hajya amazi umwaka muri ico gihe uri kurakora waca umenye ingene umugurira kabuye agasukari ukabona umwana arabayeho
kundwe twe dutanga amafaranga 3,000 nukufuga yuko mukweze dutangibi umbichumi na bibiri hama tukazogaburu mwaka uheze kandi uchusanga harimu nyungu nyishi kandi nawe webjara kufashiji utununu tuundi udukene we murugo nushumara kutubura kubera uburi mumugwi
mishira hamwe na ugwara ngwaburu umugwaza ekambele no gutungu mugyango birashoboka ariko abo bakenyezi bavuga ko bisaba kuba inkerebutsi
uri muri nawe nuze nushobora guterwa n'ikibazo ngo buraho wikora nushobora kugwaza umwana ngo buri ngene umuvuze ucaje mu mugwe ukababwire ikibazo wagize hama bagaheza bakagurana hanyuma ukazori habuhoro buhora atamuntu ariko aragukandamiza kandi ukariha ideni ry'abandi kandi ukaririha ku mahera make ku buryo bw'uko bakuguranye amafaranga 100,000 dushobora kubiriha mu mezi atatu tugashira ko inyungu y'ibihumbi 10 kandi iciza c'ibyo bihumbi 10 nukubera ko ugaruka umwaka uheze mugabuye nawe ukayaronkamo uri mu mugwi tegeza kuba umukenyezi akerebutse kuko udakerebutse urumva nibyo wowe uri kurakora byose nibyo tera imbere
bidufasha kuja hamwe tukisanzura tukaganira tukayaka neza tukavugana n'abandi hariho n'imigumbere tuvanze n'abatagenda n'umugera wa sita yego kandi ntacho bitwononera oya ahubwo uyu muntu agiye kuzari yumvira ibintu nk'ivyo ngo ninyegeze ntibamenye ca bituma n'umutata ufata neza canke ngo ahave abandanya kwita bamarande ikibikenewe turashobora gutungishwa kuja mwishira hamwe umaze kwigurira gahuzu kamara gusuma utwujya utarinze kuza kuzera inze urumva yuko bifisa kamara kigurira umunyu utaja kudodora ku rupango rwa naka umpagatunguru magaki ngurana ijana giruko urumva ko bidufasha gose
Bakenyezi bahurikiye muri bene ayo mashira hamwe barafise ico basumbije abandi kahitasi kamikazi arongoye ikigo turiho gisanzwe gihimiriza abakenyezi gukorera muri iyo migwi akavuga ko ari abantu usanga bihiteka kuko baba banashoboye kwibeshaho n'imiryango yabo
usanga ari abantu bakeye mu maso usanga ari abantu bafise abana bameze neza usanga ari abantu bashobora kurangura ibikorwa nk'iby'abandi bantu bose barangura atama ariko arishishitira atama gwaye atama kukubera ko yifashe ugasanga ari umuntu yambaye neza ego kandi ibyo turabibahimiriza ko buba abantu nyene bataza kwisuzuguza nabo nyene biha iteka agaciro kabakwiye
iyo migwi yo kuje hamwe abo bakenyezi barayishima bafise amategeko bagendera ko ugakorushizemwe inguvu kugira ntibaze bagabura inyungu tarimwo ikindi ciza babibonamwo nuko basa n'abacungana bigatuma birinda no kuja mu ngeso mbi Francine ndiyo kubwa i Bujumbura kubwijwi rya Amerika
Cari kiganiro kira mwateguriwe n'ijwi rya Amerika.
Radio ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda nyuma y'icyo kiganiro kira tunyarukire noneho muri Republika na Demokarasi ya Kongo iminembwe muri Kivu yepfo avugwa imirwano yatewe n'ubushyamirane hagati y'abarwanyi ba Mayimayi n'abashumba b'inka b'abanyamurenge. Ni muri segiteri ya Rurenge muri territoire ya Fizi. Iyo mirwano himaze kugwamo abantu batari bake. Mukanya gashize mu kiganiro muri Isanga mugenzi wacu Edirwema yavuganye na bamwe mu bayobozi bamoko hashyamiranye barimo bwana Bikino Mitabu ni umuyobozi w'aborozi bo mu misozi miremire ya Minembwe na bwana Pierrot Karuba wo mu bwoko bw'abanyino. Karuba aravuga icyo atekereza ko ari cyo cyateje ubwo bushyamirane.
Ari ya munga ni kibazo gitangije vuba cyane uziko mbere na mbere habanje kuba ikibazo cy'ubujombo hariya aho ingabo itagondwa z'abamayimayi bitwa bo babigoze bishambuke bagwanye n'abandi ngo bitango ni babagumine icyo iyo migwano irakomeza ariko nyuma imigwano barayihagarika ari ya Rurenge hakaba hari habayeho undi wari ufite groupe arme iwe ariwe baza bita ngo ni Mulumba hondwa wo mu bwoko bw'abanyintu ni umusaza cyane w'umumayimayi uwo ni wo wageze kuma gutoza ibitoro abwira abanyamurenge ikiyaro ko kiza gitanga ituro rya leta kandi iwe atari leta nyuma mu kwezi kw'icumi abanyamurenge baragendaho barabusiga ngo wabusigane bavuga yuko tuzoza tuguma gutangira umuntu inyeshamba ituro yani gitoro tugende duhamagara abana bacu bajya mu nembe baje guhagarira baje gucungera abungeri bose agenda nyine batangira gucungera umutekano aho batungira umutekano wabungeri nyuma yaho babahungu kibakurikiza ibyo bari bababwiye ngo baje gukora agendaho batangira gutoteza abaturage bari baraho abanyinshi n'abapfuyeho n'ababembe.
Ugumye kuri telefoni gato bikino mitabu, uyu ni umuyobozi w'aborozi bo mu misozi miremire ya Minembwe, nawe turamufite kuri telefoni. Bwana Piero Kaluba uwo mu bwoko bw'abanyinyu yararimo atubwira imvo n'imvano y'imirwano imaze iminsi hagati y'aborozi muyobora ndetse n'abamayimayi, akavuga ko iyo mirwano ishobora kuba yaratewe n'insoresore z'abanyamurenge zagiye kugaba ibitero kuri Murumba wasaga nkaho atoza amatagisi ku banyamurenge. Wowe ibyo Bwana Kaluba avuga urabyemera?
Oya, arabishe ngo avuga byo ijuru, we avuga ibizabaye ejo tasubira mu mateka yabayeho abanyamurenge batotezwa igihe kirekire nabo bamayimayi. Nambi nsore zarafashe intwaro zo kwirwanaho nukubera gatotezo k'igihe kirekire babatoteje babanyaga ibintu byabo. Uwo Murumba bavuga umwaka ushize yajanye inka 70 ku mbaraga azinyaze nubarongera arakomeza twara n'izindi. Izo avuga karavuga ibintu byo hejuru avuga ingaruka y'ikibazo, ariko ikibazo nyamukuru nukubera bari abamayimayi bari hari abatoteza ubwoko ha imyaka imirongo tubari imyaka 40 kuva muri 64. Urumva baradututeza bakarya n'inka zacu cyane cyane aho zavuye izavuga n'ibituya nimba abanyamurenge banabikoze njewe ndemezanya kuko hari utundi dutoya batwaye amafaranga 500,000 na carte memoire na pano solaire imwe. Hanyuma yabwo abo bamayimayi kubera bamenyere kwica abantu baragenda baryama mu nzira barasabungeri badafite ikibazo nta muntu bari bishe. Izavuga ngo batoteje abantu navuga umuntu bishe umwe.
Bwana Kalumba
kavuga ukuri nuko kutavuga ukuri niko kwakwisha ibintu. Murumba yarahavuye yego Murumba ko yigendeye kandi baremwendeye bamuhenze itoro arigendera nizo nkavuga ngo Murumba yigeze kujana inka ntabwo abesha ntabwo Murumba yigeze kujana ayageze basaba igitoro nicyo yageze atangiye. Ariko yari nko kukubwira uko tuzabaye icyo gihe aba bahungu bagiye kubirira abahungu barate misiyo bari bakurikiye yo gutungera inka barashyira mu bindi byo gupanga zo gushyiraho amasheriya adashoboka ku baturage bariri batangira no kubyore n'abagore batangira no kubimba imimbati no imyumbati no kugenda bagira imirima. Izo nizo zatumye nyuma yaho agenda banyaga ikate memoire kuko yamaze kwivuga n'uwo munsi nyine yari 24 ibitazama biturika aho umumayimayi umwe umugore wiwe bari bamubyole hari icyo umuhungu wamubyole aranamwica nyine yaramuteza umutego arawufata umwe aramurasa.
Bwana Bikino
ndakumva
uravuga iki kuri ibyo avuze asa nkaho anyomoza ibyo wavugaga?
Oya, ntaza nyomoza njewe izo mvuga njewe nemezanya nabyo. Iyo siyo mpamvu yotuma bazana ibintu ngo bica abantu. Mubaze namba carte memoire n'ibihumbi 500 bizotuma bavuga ngo bagende bafata abantu babishe nuko bamenyere kwica abantu abo bamayimayi ubuzima bw'abantu ntacyo babwiye kandi si ubwa mbere si ubwa none batero karavuga cyabiziwe ko hari igibazo kigize igihe kirekire ubwa n'ubwa none banyaga ibintu banyaga inka tazi muri 2017 abantu 30 bafuye n'inka 1,500 zagiye izo abo bahungu bari bahari bari batoteje abo bamayimayi. Nuwo Murumba avuga ndemera ko Murumba yari yagiye ariko afite abandi bahungu biwe yahasize yatreninze ni benshi bamenyereye kwiba no kurenganya no kurya ibintu by'abandi babahohotera. Nimba Murumba yaragiye ariko yasize habandi.
Bwana Mitabu uko muri babiri mwese muri abayobozi mwakabaye mufata iya mbere kugira ngo mugerageze mugarure ituze n'imibanire myiza hagati y'amoko yanyu, niki murimo gukora
ubu? Ivyavuga mu gwabo abo bamayima kugira ngo baje gutega abantu babice twari muri processus yo kujya kubona abo bahungu no kubabwira ko bagomba kwitwara neza mugabo ndetse bakanavayo kugira ngo dukomeze ibiganiro byo gushakisha ukuntu akarere kobaho katari mwimbunde. Icyo nico cyari cyifuzo cyacu inzira ni ndende urumva nyine izo zose kugira ngo abasore batware imbune n'abamayimayi babeho mugabo uruhare rumwe abaturage banyamurenge n'abafurero ntabwo dupfa nubwo byabaye njewe narindiyo naringiye kushakisha ukuntu twakora ibintu by'ibiganiro ngo duhagarike iyo mirwano ariko nyine izo nsore sore z'ababemera abanyamurenge babicamwo bahita batera imihana baratwika ariko muzi ukuri giye kureba abaturage tacho dufatura abana n'ubu nyine twatangira inzira y'ibiganiro ejo twiriwe mu manama none hiriwe amanama kino cumwe cyose na manama duteganye kugira ngo turebe ukuntu twohinahina icyo kibazo muzi ukuri uko izo nsore sore nizo mbunde zitera ikibazo ariko muri rusange ababembe n'abanyamurenge n'abafurero turishara hasi tukavuga ikibazo cyacu tukishakira umutekano izo nizadushiye umyanya y'intoki ariko bivuye ku mpamvu yuko baba baraje nimba abasore baritwaye nabi bakaza tukishara hasi tukavugana ariko ntibafata inzira yo kuja kwica umuntu.
Piero, wowe ubona umuti w'ibyo bibazo mumaze igihe muhura nabyo ari uwohe?
Urakoze bwana munyako. Umuti w'ibyo bibazo byose ni ukubwira yuko buri bwoko bugende ubanze bwigisha abana ba abanyintu bigisha abana, abafurero bigisha abana, abanyamurenge bigisha abana. Ariko bwana munyamakuru abanyamurenge ndagira ngo abana barabananiye kuvuga ngo babatumye ngo baze kwagira inka baze gutungira inka bakadehute bakajya mu bindi ntubwo ko bikima byemera yuko ubo bari baza bashakisha kuvuga ngo babiprepare baje kubaho baje kuba kugira abantu ngo bareke bene ibyo ni ibintu bakoze bwana munyamakuru ni ibintu bazaguma gukora bahaye bateguza abantu abantu nabo kibamenye yuko iyo basuguzuguritse bigwanaho kandi yahise n'imbunda amaso n'ikindi kibazo ni leta ikwiye guhagarara ikirukana ariya magurupe yose hariya hari ibirondo bishambuke mayimayi araswe ashyira hariya ari iyo gumino cyangwa alishababu bagende bamurase ave hariya n'ejo n'ejo bundi bana munyamakuru batwise amazu iruhande iruhande wa Minembwe hajya kuri komine ya Minembwe.
Bwana Piero Kaluba, kizere mufite cyuko amahoro azagaruka muri ako gace kanyu ka territoire ya Fizi kingana gute?
Kizere turagifite yuko kera bikintu yabivuze ko abantu ko dutangiye kuvugana n'ubu turi mu mishikirano kuko yanabivuze nawa musi baze baguma kugwana abasaza baze bari mu mishikirano ndetse na bikino ndagira ngo yapfuse hatoya bamuhitanye bari mu mishikirano ikizere kirahari ariko icyo navuga bwana munyamakuru igisigaye cya Kongo nigihaguruke kigendeho ndavuga kirimbure buri muntu wese ufite imbunda yaba ari groupe local cyangwa étranger abo wose ufite imbunde bitakurikiranye n'amategeko bagende bamwirukane ahunge n'umusevire wese ufite imbunda bage afatwe bamufunge n'umwana wese wananiranye agende aje afungwe n'ikindi buri bwoko bugendeho ntibusuzugure ubundi bwoko kandi tukababarirana tugakomeza tukahaba kuko
twadusanzwe tuhaba. Bikino mitabu bwana Kaluba avuze ijambo rikomeye cyane ngo tubabarirane. Ikizere mwebwe mufite ko ako gace kanyu amahoro nituze bizagaruka kingana gute?
Oya muzukuri nanje ndemezanya na Piero izo yavuze ikizere turagifite mu ngabo n'ubundi babiducanyemo barasaba twikamaza ariko twari tubirimo dukora ibintu z'ibiganiro n'ubu turateganya amanama menshi y'ibiganiro turavugana n'abafurero bari ahantu bita Imirimba bari ahantu bita mu Rugezi ubu dufitanye gahunda yuko tuzohora tukabiganira tukareba ukuntu twakwishakira amahoro ariko cyane cyane nemezanya na Piero hariya yavuze uruhare rwacu rw'abasaza rurahari ni runini cyane ariko leta niko n'inshingano zayo ifata abantu bose bitwaje intwaro kuko niyo ntandaro y'umutekano muke yaya mafa yose yabaye ariko izo kubabarirana muzukuri abakongomani tuzikubabarira hari n'ibindi byinshi byabaye turababarirana n'ibi zabaye zarabaye kuko amazi ya sesese ntashobora kuyorwa ariko turamira ibisigaye twizera kuko imbaraga z'ababyeyi ari nini ariko leta nayo nidufasha.
Icyo rero cyari gice kiganiro muri Isanga cyavugaga ku bushyamirane hagati y'abarwanyi ba Mayimayi n'abashumba b'inka b'abanyamurenge muri segiteri ya Rurenge muri teritwari ya Fizi. Ni ikiganiro rero mwari mwateguriwe na Edi Rwema, aha akaba ari naho dusoreje ibiganiro byacu. Tubashimira mwese kwa mwateze amatwi, mukomeze kugira ibihe byiza. Tubararikiye kandi ibindi biganiro kuri radio yanyu Ijwi rya Amerika.